Ili Nizu de América. Radio Ijwi ry'Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kinoni no mu kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidene iyo ngabo ndabaye ikaza mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Mu Rwanda abantu bane baraye bakomerekejwe na grenade yatewe n'abantu bataramenyekana mu gisagara ca Kamembe ku mugoroba wo kwa gatandatu ushira uno musiko w'Imana.
Nta byacitse rero ukuze ikigo cyaje nuko ibyo yifuje ntabwo yabigeze. Yayiteye nawe yafashe n'utuntu
Uwo ni General Major Alex Kagame ahumuriza abanyagihugu kubijanye n'igitero cya grenade cyakozwe mu gisagara cya Kamembe. Intambara z'imigwi itwaje ibigwanisho y'abamayimayi zimaze iminsi zibera mu misozi miremire ya Minembwe zatumye bamwe mu banyagihugu bakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge bahunga izo ntambara bagahungira mu bihugu byo muri Afurika mu buseruko birimwo n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahera mu Rwanda abantu bane baraye bakomerekejwe na grenade yatewe n'abantu bataramenyekana mu gisagara cya Kamembe ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu ushira uno munsi w'Imana. Inzego zijejwe umutekano zidoma urutoki ku migwi igwanya ubutegetsi mu gihugu cya kibanyi cya Congo kuba ariyo iri inyuma y'ico gikorwa kigenewe guhungabanya umutekano. Umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yadukurikiraniye iyi nkuru.
Amakuru y'iturika ry'icyo gisasu yamenyekanye hagana saa moya n'igice zishyira saa mbiri z'umugoroba kuri uyu wa gatandatu aho cyaturikirijwe n'irwagati mu mujyi wa Kamembe hafi ya kamwe mu tubari tubarizwamo. Bivugwa ko uwagiturikije yacunze umuriro w'amashanyarazi ugiye haje umwijima abona kugituritsa. Nta muntu wasize ubuzima, naho bane cyakomerekeje bahise bajyanwa ku bitaro bya Gihundwe biri muri uyu mujyi wa Kamembe. Nyuma y'ibi inzego nkuru z'ubutegetsi iza gisirikare na gisivili zaramutse zikoresha inama abaturage mu rwego rwo kubahumuriza.
Nta byacitse rero ukuze ikigo cyaje nuko ibyo yifuje ntabwo yabigeje. Yayiteye nawe yafashe n'utuntu bamwe kamushaye ku kuboko ndatekereza ko atari na ntuza na ikarayi kunyuze.
General Major Alex Kagame ukuriye ingabo mu ntara y'Iburengerazuba arasaba abaturage gutuza ariko anabashishikariza gutanga amakuru ku cyo babona cyahungabanya umutekano.
Hari amakuru tumaze gukusanya menshi yerekana yuko hari abantu batuze muri Kongo y'Ubutegetsi uri hano. Biba ngo niyo mpamvu mwabonye gusaka guhera saa 12 gusaka biriya bibaho murabizi ni gusa kugira amakuru y'abantu badafite indangamuntu badafite yinjiye tutazi. Ndetse ndashimira na bamwe muri mwe cyane cyane abamotari bizadufasha kwega atanga amakuru kandi bajya hehe kandi bafite amakuru menshi. Namwe rero yaba ari abasore bandi bataba abamotari n'abadamu namwe mfite urwari kubera yuko mugenda henshi hatandukanye hari amasoko ari n'ahandi mugenda mwamureba ibintu byinshi bitandukanye. Ntugategereze hari utanga amakuru ibintu by'abaye atari ko ibi bintu nari nabonye yuko hari abantu bageze bafite urayatanga mu bintu byabaye abantu bakomeye cyangwa se abiyo kutugenda.
Nubwo itangazo ryasohowe n'igipolisi cy'u Rwanda rivuga ko hatangijwe iperereza rigamije kumenya uwo ari we wese waba wabigizemo uruhare, abakekwa ku isonga ni ababarizwa mu mitwe y'inyeshyamba irwanya ubutegetsi ibarizwa mu mashyamba y'igihugu gituranyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aho uyu mukuru w'ingabo agasaba abafite abavandimwe muri iyo mitwe kubashishikariza kureka ibikorwa nk'ibyo bagatahuka.
Urabarinze ko wavuganye nawe se kwisanga uravuganye n'umuntu wo ikiwe mu nagari cyawe wagerageza umubwira se nanaza ukamubona umuvuge ntawukore kwisiga amaraso y'ubusa niba aje kugira ibyo ashaka guhungabanya hano mu gihugu. Mu baje ntuzi wamusanze baje kuharasa hari umwe wagezeyo aravuga ati ngize umugisha wo kugira ngo ngere mu Rwanda aratoroka arigenda yisubira iwabo. Hari bamwe rero bakiriye muri Congo babuze ukuntu baza bafashwe ingwate mujye muhamagaza rero nabona umwanya atahuye.
Icyakora bamwe mu batuye Rusizi baravuga ko hari n'ababuzwa gutana bakabaye babibashishikariza kubera zimwe mu nyungu babifitemo. Nkuyu ati
rero hari abantu mbona bameze nk'ibyitso bajya biteka ngo abantu b'ibyitso by'inyenzi hariho n'abandi bigize ibyitso bye bariya bantu bose bacigishe abantu kubera ko arabizi ko muri Congo azi naho abahinduye amazina bababasha abari hano byombiwe mu Rwanda nta mahoro ni mutahe bakaba bazi ko bari hariyo isanisa bashobora kugira nabi. Abo bantu rero njye mbona babateza muri nubwo badafite umugambi wo kuba byago bazi ariko bazi ko bahari hari nababwira ngo muzayamuretse inyenzi amayeri inyenzi tagaje hino cyane cyane bamwe bafite amasambu yabo aravuga ati naramukaze agasabisa bo yanari yanditseho dushuhangane
agataho inzego z'ubutegetsi ziratunga gatoki ubucuruzi bwa magendo bwambutse ibicuruzwa biva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutanga icyuho kuri bene ibyo bikorwa bihungabanya umutekano Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Shyaka Anastase agasaba abaturage kubucikaho
gucoracora kubifate nk'icyuho kuri wa mutekano dushaka kubaka nubwo mu gucoracora haba amakantu kagusye ubukibereze kubera ko mu gucoracora harimo hari ivangamo ibihungabanya umutekano twajyaga tubirwanya kubera n'ubundi ko binyunyuza ubukungu bw'igihugu ariko ubu noneho dufatanye tubirwanye kubera ko ari umuyoboro ushobora gucamo ibyahungabanya wa mutekano w'igihugu n'ubundi twabirwanyaga ariko noneho turagira ngo n'abageze bafite bagacoracoramo gake ntabwo gake rwose bagashyire ashyire ku ruhande kuko ni ikigo gikomeye kandi turashaka ko umutekano wacu udahungabana
kugeza ubu inzego z'ubutegetsi ziravuga ko abari bakomerekejwe n'iyi gerenade bose uko ari bane ubu bavuye mu bitaro barimo kuvurwa bataha iwabo mu ngo iterwa rya grenade ahirusizi rije rikurikira ibitero byagabwe mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru mu ntangiriro z'uku kwezi turimo kwa 10 bitana abaturage 15 batanu mu babifatiwemo bavuze ko baturutse mu mutwe wa Rudi urunana umwe mwirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ibarizwa mu mashyamba ya Kongo ibyo kandi biraba mu gihe mu nkiko za gisirikare mu Rwanda harimo kuburanishwa urubanza rw'abagera kuri 25 nabo bakurikiranyweho kuba mu gisirikare cya P5 kigizwe n'imitwe yishyize hamwe irwanya ubutegetsi mu Rwanda nayo bivuga ko ibarizwa muri iki gihugu cy'igituranyi hari amakuru aheruka kujya hagaragara ko u Rwanda rwaba ruri mu mugambi wo gufatanya n'ibihugu bya Kongo u Burundi n'Ubugande mu kurandura iyo mitwe icyakora Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda iheruka gutangaza ko ayo makuru ntakiyaziho Temistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Intambara z'imigwi yitwaje ibigwanisho y'abamayimayi zimaze iminsi zibera mu misozi miremire ya Minembwe zatumye bamwe mu banyagihugu b'abakongomani bo mu bwoko b'abanyamurenge bahungira izo ntambara mu bihugu byo muri Afrika mu buseruko birimo n'igihugu cy'u Burundi. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Abaturage b'abanyamurenge bakomeje kugera mu mujyi wa Uvira ku bwinshi berekeza mu gihugu cy'u Burundi aho bavuga yuko bari guhunga ubwicanyi bari gukorerwa n'abagwanyi ba Mayimayi bafatikanyije n'inyeshamba z'Abarundi za Red Tabara na FNL zikorera muri teritwari ya Fizi na Mwenga. Umugabe Gashunguru Patrick ari mu bagize imiryango 60 yagizwe n'abantu 400 yarageze Uvira ivuye mu kigazura no mu mikarati.
Intambara zarabaye badutwikira imihana bamaze kuyitwika abantu bose baragenda baguma kurara mu bihuru bukeye barasaba kandi batera za kabara zombi barazitwika zose bamaze kuzitwika abaturage bose barashwiragira baburiyo bagenda kugeza n'ubu nyine nshye tuma muhamwe woni kunze zamye kwiyongera hano muri Uvira
muri kujya he
ubu bamwe nyine bahunze ba bamwe ko barambuka baje za Burundi abandi bari kwambuka baje mu Rwanda n'abandi za Uganda.
Muri abo baturage bari guhunga ibitero by'abagwanyi bo mu Mayimayi harimo ababyeyi bagenda babyarira mu bihuru abandi nabo bagabyarira mu nzira bari guhunga. Anante Bukanantore yakoze urugendo rw'iminsi 3 n'amaguru amaze kubyara kugira ngo agere aho
Twaratewe ngo tumare gutegwa turahunga ngo tumare guhunga aho duhungiye tugirana ubwoba naho turaguma nyine turategwa twumva amasasu n'ibindi tutasurugenzika twama tuguma turazaga indondo yose turaza ngo dushike mu bijombo ndabyara mu gitondo baduhunga
aba baturage bo bakongomani n'ubwo kubwa abanyamurenge bavuga yuko bicwa amatungo yabo akanyagwa ndetse namaza gatwikwa igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kibirebera n'amahoro na rukundo yari umuganga mu mikara
leta niwe mwanzi wa mbere twaje kubona kuko ifasha abaturwanya ikabaha musasa ikindi leta ntiyarenganiye umuturage irarebera
twagerageje kuvugisha abagwanyi ba leta itabara kugira ngo bagire icyo batangaza kuri ibi birego bashinjwa n'abaturage b'abanyamurenge ntibyadukundira ariko umuyobozi w'inyeshyamba z'abarundi za FNL General Louis Nzabampima iwahakana ko badafatikanyije na Mai Mai mu ntambara zimaze iminsi zibasiye abanyamurenge Itangazo ry'umuryango w'abanyamurenge Depite Muwize Nyarugabo yarayasomeye imbere y'abanyamakuru mu mujyi wa Kinshasa yasabye leta gushyira mu butabera abasirikare ba FARDC bafite uruhare mu ntambara zimaze iminsi zibasiye abaturage b'abanyamurenge Depite Muwize Nyarugabo agira ati umuryango w'abanyamurenge urasaba leta guhagarika ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge n'igandagura ritumbereye abanyamurenge ndetse no kubacungira umutekano hamwe no kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho by'abanyamahanga n'iy'abanyagihugu hamwe no gushyikiriza ubutabera abasirikare ba leta bose batatiri indahiro yabo bakorana na Mai Mai ndetse n'abayobozi ba gisirikare banze guhitegeka abasirikare kugira ngo batabare abaturage mu itangazo ry'abagize umuryango w'abanyamurenge Kinshasa baraye batangaje bavuga yuko kuva mu mwaka w'2017 ibitero by'abagwanyi ba Mai Mai bimaze guhitana abaturage barenga ijana inka zirenga 35,000 ziranyagwa imyanisha na 60 iratwikwa igisirikare cya leta ya Congo FARDC kibirebera Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika uvira mu ntara kigwe majyepfo
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo kumugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Adizu ya Amerika Washington DC mu Burundi gutanga ibibanza byo kubakamwo hakoreshejwe nkunze mu gisagara cha Bujumbura kandi bigatangwa atamategeko akurikijwe bifite ingaruka nyinshi nkuko abahinga babivuga ako karenganyo mu gutanga ibibanza karemezwa n'umushikiranganda jejwe gutunganya ibisagara aho amenyesha ko ibintu bigiye guhinduka ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Desire Hatungimana
bamwe mu baba mu bisagara na cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura baridoga ko igisata cyo gutunganya uburaro cifashe nabice ivyo bibanza bigahabwa abasanzwe bafise inzira ngimwe mu gihe ari benshi bifuza kubaka inzu ya mbere ivyo biremezwa na Pierre Nduwayo arongoye ishirahamwe ry'abaguzi mu Burundi Abuko ahamenyesha ko hakiriho agahaze muri ico gisata
harimo agahaze kuko ni ibintu bitakogwa ku muco wasanga amaliste amanitse utazi ukuntu yamanitswe utazi imbere naho bagomba kubaha ibyo rero ibintu byose iyo bitagizwe mu muco urumva haba harimo amahinyu menshi ivyo naswe muri Abuko twarabibonye kandi tunavyiyamiriza cyane uko byari bimeze ukunye nta politike itomo ingera yari ihari ni kurya nyine wagenda ugasanga umuntu aramuhaye agaparisere cyangwa ugasanga agaca yabuze agakura ugasanga agiye kugura n'ahatubakwa nk'akarori nababwiye yuko hari nk'ibibanza byatanze mu gisho heze imyaka ndwi mugabo gushika no munsi atanumwe araronka urupapuro rwerekana yuko ico kibanza riciwe ariho za nyabugete ariho za nkenga busoro nahandi ivyo byo byose ingwano zozo zirahari
eka mbere no mushikiranganje ajejwe gutunganya ibisagara Jean Bosco ntuzwe n'Imana nta kana kwako karenganyo kibonekeza mu bijanye no gutanga uburaro mu bisagara
ibyo twama twaronse benshi batubwira kandi mu byo tubona canke tuzi nuko mwisanzwe ari byo ko akarenganyo kashobora kuba karabaye nkuko turabona nk'abantu usanga bafite ibibanza bitanu bitanu bitatu bingahe byinshi mwisanzwe abandi hariho n'abandi bantu batagira n'ikibanza na kimwe kuvuga yuko rero tubona yuko rero hari gushobora kuba hagenda mu kamwana wa mama
n'abahinga mu byo gutunganya ibisagara baranegura uko ico gisata gitunganijwe Jean Marie Sabushimike mwigisha muri kaminuza yanonosoye ibijanye no gutunganya ubutaka n'ibisagara amenyesha ko ukuntu igisagara cha Bujumbura caguka hatisunzwe amategeko biteye amakenga
nukuri igisagara cha Bujumbura kirafise ingorane zitari nke cyane cyane ruko araba ingene caguka ari abantu bagerera ahantu hatazwi n'amategeko mugabo haheze kabiri hagaca hinjira mu gisagara nibaza ko ibyo bintu bigaragara akarorero urabona ingene gisagara kiriko kiraduga mu mitumba yo mwisare ingene gisagara gisatirije inkengera z'uruzi Tanganyika ingene gisagara gisatirije amazone rezere protege par exemple nka za rusizi umuntu acyajaniranya no kugene abantu bagerera ahantu bashobora guhura n'impanuka
umushikiranganje Jean Bosco ntuzwe n'Imana amenyesha ko bagiye gutunganya bushasha ico gisata guha amatongo abanyagihugu bihagarare bubakire abanyagihugu amazu bazokwishura buke buke
kugira turabe yuko ivyo vyakamwana wa mama ko hava leta y'u Burundi yafashe umugambi turavye igihugu ngene kimeze turavye abanyagihugu bifuza bashaka uburaro bwinshi ico shaka gushiraho politike yo kubaka uburaro kugira turavye kuza turatanga ikibanza ku muntu umwe umwe bisubiriza bagiriki dusanga kategure kazoza kabana bacu twategura politike yo kubakira uburaro abe n'igihugu tumwe twita amaitage kugira ikibanza kimwe ko cyo kuba umuntu umwe gishobe kubamwa abantu 20 30 kubera iki na 40 bishobotse aho tugabanye icyo twita espace zo kubakamo hama tugize ibanze byo kurimamo tumaze kubona neza ko ibyo byose turiko turavuga byabayeho tubona neza ko turabengere twotunganya igisagara n'igihugu nico gituma twakiye dufata iyo ngingo yo kuvuga tuti nta bibanza bishasha bizosubira gucibwamo kugira ibyo bibanza byo bihari tubitegure kuzovyubakamo amazu y'uburaro bw'abenegihugu
ivyo biruko mu gihe ikigo c'igihugu kijejwe gutunganya ibiharuro Istebu kimenyesha ko ibitigiri vy'abafise uburaro mu bisagara mu gihugu c'u Burundi ari bice 9% ivyo bitigiri bikaba biri hasi ugereranije n'ibindi bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko Deziratunga Imana Kigali ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika mu munsi umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu
Radio Ijwi rya Amerika iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda umugwi w'igihugu jejwe kumenya ukuri no kurekurira ku byerekeye ubwicanyi bw'abanye mu Burundi watunganije uruganda rw'iminsi ibiri mu ntara ngozi rugenewe abakomiseri hamwe n'abakozi b'uyo murwi Pierre Clavenda yicariye arongoye uwo mugwi yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije amubwira intumbero y'ibikorwa yatunganije
ivyigwa n'ivyigwa bifasha abakomiseri n'abakozi bo mu gwisever ingene bitegura gukora mu gihugu n'ivyigwa cyane cyane twashatse ko bamenya mbega gutohoza ukuri bigenda gute iyo uri imbere y'abantu bakomeretse ku mutima bashikiwe n'amakuba. Hari kindi kigwa cyerekeye kumenyesha makuru ubwira barundi n'amakungu, ico kigwa nacyo nyene kiri ku rutonde n'ibyerekeye gutatura amatati bidaciye mu nguvu. Turahari umwanya abakomiseri canke abakozi kutubwira ibyo baciyemwo byabakomerekeje, kuko nabo nyene n'abarundi mu ijambo rimwe ni vyigwa bidutegura kujya mu gihugu hagati twumviriza abarundi batandukanye bashikiwe n'amakuba.
Nagiye guhera kiri ngo kingana n'umwaka mu rwiri wanyu utanguye gukora, murashaka kutubwira isemo mumaze gushika ko turazi ko mwabandanirije ku semo ryamaze gukorwa n'umurwi mwasubiriye ibikorwa mubona mwishimiye umurwi wanyu umaze kurangura n'ibihe gushika ubu.
Ibikorwa twoshira imbere uno munsi turetse ibyakozwe n'abo twasubiriye, mvuge bishasha mvuga nti tumaze iminsi dukorera mu ntara ya Mwaro muri komine Rusaka, muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza, muri komine Muhuta mu Rumonge, Imabanda muri Makamba. Aho tumaze iminsi twakorera turaba mbega ibinogo byatawemo abantu tumaze gukorera ko ibyahabereye ni biki, bisigura yuko turiko turarondera ukuri, hapfuye bande, hishwe bande, mbega babikoze, hoba hakiriho abazwi dushobora gukorera ko. Mu minsi mikeya kuri izo ntara n'ayo makomine nagiye kudondagura tuzoshikiriza novuga nti icegeranyo, n'icegeranyo bwa mbere kija mu nzego nta handi kija, hanyuma tubandanye dutohoza ukuri kuko abarongoye intara n'amakomine muri ino minsi n'abenegihugu basanzwe uko babonye ibinogo byatawemo abantu baguma baduhamagara natwe tubajyayo gutohoza. Mu gisagara cya Bujumbura hari ahantu tugira dukorere yitwa mu Kamenge, ahora hari isoko yo mu Kamenge, twarakoreye n'ahandi mu ishyirahamwe yitwa Metarusa, hatowemo amagufa abishwe bahambwemo. Aho hose mu ijambo rimwe iyo dutoye ibiziga, iyo dutoye amagufa, nukubaza abo abazi nkuru y'ibyahabaye, hanyuma tugatohoza ukuri, hanyuma tugatanga icegeranyo.
Mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kumenya abishwe, muba mu murwi wanyu mufite ubuhinga bwo gushora kuraba nk'amagufa ibisigarira by'abantu mukamenya abo bantu abari bo.
Uburundi bwacu ni Burundi igihugu gitoya, hanyuma ubutumwa igihugu cyadushinze no buragoye. Iyo ugiye ahantu ugasanga abantu benshi bahaba barashaje, barapfuye cyane barimutse, nushobora kuronka icabona kikiriho cyabonye ibyabaye. Ubwo butumwa kandi buroroshe iyo ugize Imana ukajya gukorera mu ntara mwikomine. Hari abantu bacitse ku icumu, hari imiryango yabuze abantu ukurikiye. Mu by'ukuri yose abantu bakiriho barakubwira nyine byagenze. Hari naho twimba mu binogo tawe mu binogo, hanyuma babo bakabimenya. Ariko ikintu cyoroshe cyoco ni uko kumutumba kumutumba muri karitsiye imwe imwe yose abantu kumenya bapfuye baba ngaho byoroha gusumba. Ikigoye kumenya niyo umuntu yiciwe ku ibarabara ya Bugarama na Karorero muri Murambya yari aturutse nk'Imuyinga cyangwa Karuzi cyangwa Igitega, kuko byarashika abantu bakicwa ku mabarabara, bakicirwa aho bataba, bagatagwa mu binogo aho bataba. Urumva biragoye kubamenya kuko biciwe aho badaturuka.
Mu gihe naho munosa makuru mumenya gute ko abariko babaha amakuru baba bariko bavuga ukuri?
Uburundi ndagusubiriyemo ni igihugu gitoya cyane, harya amakuru y'ukuri ntayoberana. Ngira ndabigusigure neza amajambo atomoye. Uragiye ku mutumba kanaka utoye ibinogo bibiri bitatu, abantu ba mbere bakubwira inkuru n'imiryango yabuze, abandi ba kabiri bakubwira ibyabaye, nabari afite amabanga mu nzego z'intwaro cyane z'umutekano bemeye kuvuga ukuri, ariko ukuri tuvuga twebwe tumaze kubona aho dukorera ni ukuri kuvuzwe n'abantu batandukanye mu miryango, batandukanye mu bwoko, batandukanye mu byerekeye bya politike. Irose abantu bavuga bati bijya byakozwe na naka, batandukanye mu bwoko, mu myaka, mu miryango, byinshi barabyemeza, hanyuma ukagenda buke buke nabo bavuze iyo bakiriho turicarana tukaganira. Umunsi wa mbere arabihakana, uwa kabiri akabihakana, uwa gatatu arahindura imvugo ati narabikoze mugabo natumwe n'abansumba n'abategetsi bari hejuru yanjye.
Icyo gikorwa ndumva ari igikorwa gihamba cyane rwose. Uburyo mwukura hehe muri iki gihe? Ndazi ko mu ntango mwari mwavuze ko abakungu bafasha, hari imfashanyo mu ronka y'amakungu
muri iyi minsi. Twebwe gushika uyu munsi uyu mugwi ndongoye tukoresha uburyo duhabwa n'igihugu, kandi abagenzi b'u Burundi mu minsi iza babishoboye azoterera. Ariko umugambi nk'uyu werekeye kumenya kahise ukuri ku byashikiye u Burundi, uburyo bw'igihugu bubonetse, byoba byiza gusumba. Nicyo gituma leta ikora uko ishoboye kugira uburyo bwa mbere bubonetse, kandi ubwo dukoresha uyu munsi buva muri leta. Mu minsi iri imbere twegereje amatora, turazi ko amatora atwara amafaranga menshi, ubu twebwe turonka uburyo buke buke, ariko amatora avuyemo turazi ko uburyo buzoboneka.
Mwibaza ko igikorwa amabanga mwashinzwe muzoyarangura muzoyasozera nka ryari? Hari isango mufise, hari isango mwihaye gikuba mwarangije icyo gikorwa?
Mvuze ndi ibwirizwa dukoresha uno munsi ryo muri Munyonyo umwaka uheze 2018 riduha imyaka ine yo gukora, ariko turazi ko imyaka ine inyaruka. Babonye ingene turiho turakora, babonye ne baduhaye uburyo gukora, niyo bazomenya ko imyaka ine iheze batwongera ikiringo cyane bagashyiraho abandi babandanya. Mugabo twe ntidukorera ku kiringo, twe dushyira imbere ibikorwa, ariko imyaka ine iri imbere. Ariko harava umwaka umwe wa mbere atwa itatu turonse uburyo, turazi ko abarundi bashaka kuvuga ukuri, bashaka gukira no kubohoka.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, inshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru twari tubafite kuri iyi saha niho bigarukiye. Tushimire Ingenieur Zuber yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, na Geoffrey Mutagoma yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirize kuri mikoro mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Tubashimiye rero mwese mugira umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza ibiganiro vyacu vy'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Mugire ibihe vyiza.